Iri nijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Rwanda imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yasize imiryango irenga 60 itagira aho ikinga umusaya.
None twari twaraye hanze. Ubu nyine turirukanga mu baturanyi turebe ko tubona umuntu ducumbikira.
Nawe nicaye ndandi gutitira, nari kurara he? Ubona n'umuhungu wanjye nawe aracumbitse.
Abo ni abaturage bo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda basizwe iheruheru n'imvura nyinshi. Inkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Kariko duhere aya makuru yacu ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wanjye Alois Bigirimana.
Nakoze ndamutse n'abaduteze amatwi. Abantu bashika kuri 24 barafuye, abandi 31 barakomereka ijyo ku munsi w'Imana igihe itereni itwara bidandazwa yarimo n'abantu bari bayinyegejemo yati barabara ry'indarayi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byashikirijwe n'igipolisi hamwe n'abajejwe amagara y'abantu. Amakuru atangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP avuga ko iyo mpanuka yabereye mu ntara ya Kasai iri mu gice cyo hagati gishira uburengero bw'igihugu. Ibaye impanuka y'itereni igira gatatu mu kiringo cy'ukwezi kumwe muri Kongo. Abantu barenga 150 barafuye, abandi baharurwa mu majana baraburwa irengero ku munsi w'Imana ejo inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe Idai cyakubuye ubumanuko bushira ubuseruko bw'umugabane wa Afrika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigereranya ko abantu barenga 1,500,000 muri Mozambique, Malawi na Zimbabwe bakozwe ko n'ico gihuhusi. Ico gihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyatanguriye mu gisagara cya Beira muri Mozambique ku munsi wa kane, mu nyuma gitandukira Malawi na Zimbabwe. Abakuru b'ibihugu muri Mozambique na Zimbabwe baciriye hagati ingendo zabo mu makungu barimwo, bahitamwo gutahuka guraba ibyononywe n'ico gihuhusi. Ibisata byawo ni hamwe n'umuryango mpuzamakungu witaye imbabare ku isi Croix Rouge, bariko barafasha mu bikorwa byo gutabara, batanga imfungurwa, amazi hamwe n'imiti hakoreshejwe za kajugujugu. Amatohoza yibanze ku gasanduku kirabura kabika amajwi y'ibiganiro umudereva w'indege agirana n'umuyoboye ku ndege ya Ethiopian Airlines iheruka kugira impanuka yerekana ko hari isano ku byatohojwe ku ndege yo muri ubwo bwoko nyene yagize isanganya muri Indonesia mu mwaka uheze. Ibyo byashikirijwe n'umushyiranganji wa Ethiopia ajejwe gutwara abantu n'ibintu, Dagmawite Mogese, yabwiye abamenyeshamakuru ko ibiriko biratohozwa ku cyateye impanuka y'indege mu ndwi iheze yahitanye abantu 157 bishobora kuzoshirwa habona mu minsi 30. Hagataho amaziko y'abanyetiyopiya 17 baguye muri iyo mpanuka yabaye ejo ku munsi w'Imana. Amasandugu yasa n'ayagaragara kuko ibisigarira bike nivyo byashoboye gutorwa ahabereye iyo mpanuka, kandi kumenya abo bantu bizotwara amezi ashika 6 nk'uko byashikirijwe na leta ya Ethiopia. Abakozi ba Ethiopian Airlines bakoraniye hamwe ejo ku munsi w'Imana nyene ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Addis Abeba bibuka abagenzi babo barimo abadereva babiri hamwe n'abakozi 6 bafiriye muri iyo mpanuka. Abategetsi muri Nouvelle-Zélande ejo kw'Imana niho batangura gusubiza bimwe mu biziga 50 by'abantu bishwe ku munsi wa 5 mu misigiti 2 ku miryango yabo kugira bazofubanwe iteka hisunzwe imigenzo ya Kiisilamu. Mushiranganji wa mbere w'ico gihugu Jacinda Ardern yavuze ko ibiziga byose bizoba byasubijwe ababo ku munsi wa 3. Yavuze ko abahinga 6 mu byo kumenya ibiranga umuntu bashitse mu gihugu bavuye muri Australia gufasha umukuru wabo bahinga Corona Deborah Marshall yavuze ko bariko barakora bihuta kugira bamenye ko ikiziga gihawe umuryango wacu nyakuri abategetsi bagirije umwe n'igihugu wa Australia w'imyaka 28 azwi ku izina rya Brenton Harris Tarrant kubariwe yakoze iryo bara niwe nyene afunzwe gushika ubu yagirizwa ubwo bwicanyi. Leta muri Iraq hamwe n'umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ku munsi wa gatandatu niho batangura kuzura abantu bahambwe mu binogo rusangi mu mihana ya Koco ni mu ntara ya Sinjar iri mu buraruko bushyira uburengero bwa Mosul. Imiryango yabishwe yari yakoraniye kuri icyo kibanza kwirabira uko bigenda. Abantu baharugwa mu majana barimwo abagabo, abana b'abahungu hamwe n'abagore wo mu bwoko bw'inkehwa z'abayazidi niho bakekwa kuba barahambwe mu binogo rusangi kuri icyo kibanza ikocho. Ibinogo rusangi birenga 70 n'ibyo byatowe mu ntara ya Sinjar kuva icyakwa umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu mu kwezi kw'icumi na kumwe 2016. Naye igisirikare cya Israel kimenyesha ko inyuma y'aho umunyepalestina cumitiye yongera arasa umusirikare umwe wa Israel yaciye afa abandi barakomereka. Igisirikare kivuga ko iryo byabereye mu manuka ubushyira uburengero bwa Palestina mu gisagara cya Nablus. Uwo mugabo kandi yatwaye inkoho y'umusirikare aca atangura kurasa imodoka zirengana.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na Alois Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abantu 13 bo mu murenge wa Gikunda mvura wa karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu bari mu bitaro nyuma yo kugirwaho ingaruka n'ikiza cy'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye kuri wa gatandatu mu mirenge ibiri igize akarere ka Rusizi. Imvura yanasenye inyubako z'uruganda rwa kawa n'amazu 28 y'abaturage. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
Imvura yateje ibiza muri iyo mirenge yombi yatangiye kugwa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu ahagana isaa 8 z'amanywa. Kureba ubukana ibyo biza byari bifite, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yahitiye ku kigo nderabuzima cya Gikunda mvura. Aha twasanze abarwayi 11 barimo gukurikiranwa n'abaganga mu gihe abandi babiri boherejwe ku bitaro bya Mibirizi. Benshi muri abo bajyanywe kwa muganga ni abari abakozi b'uruganda rw'ikawa Ishema rwaho muri Gikunda mvura. Uyu ni umwe mu bazanywa ku kigo nderabuzima avanywe kuri urwo ruganda.
Nkanye ndi muri depo umuyaguraza twibwira ni imvura isanzwe kuko yari iri kunyura mu dutoboye twari turi ku matafari. Tubwira ni umuntu w'umuyaga usanzwe tugumamo muri depo naza kuza kontabure nawe atuhumuriza ati nimugumaho nta kibazo mu mwanya umuyaga uba mwinshi. Bamwe barasohoka bajya gupfuka ikawa kuko shitingi zari ziri kuva depo nibwo yaje gutumuka. Ntawamenya aho umuyaga warenganye undi kuko umwaje mukuta ku gitara hepfo nduka murenza nk'iriya ibiti biza kutugwaho. Mu mwanya tubona depo iraguye n'amatafari aragwa.
Uretse abarwayi babiri bakomeretse bigaragara inyuma boherejwe ku bitaro barimo umwe wajyanywe ari muri koma. Abaganga bahagikunda mvura batubwiye ko abandi ari abagaragaza ibimenyetso by'ihungabana bitewe n'icyo kiza. Murwanashyaka Jean Paul ni umuforomo aho Gikunda mvura.
Bamwe ubuzima buri kugaruka nta kibazo batangiye kwibuka isi barimo, ariko abandi hari abagifite ikibazo n'ihungabana ariko ririza mu gihe gito. Ikindi gihe ukabona abayobozima turi kubafasha ni ukubakaruma tukabaganiriza tukamwumvisha ko ibyabaye bigomba gushira.
Tuvuye aha kwa muganga twerekeje ku ruganda. Inyubako zarwo zose ziri hasi itafari kurindi, amabati yarazisakaye nayo bimwe mu bice byayo biragaragara hafi aho, ibindi nabyo byajyanywe n'umuyaga nta wamenya irengero ryabyo. Abashinzwe gukurikirana imirimo y'urwo ruganda batubwiye ko bakegeranya imibare ngo bamenye neza agaciro k'ibyangiritse, ariko toni 18 z'ikawa zo zatwawe n'umuyaga izindi zangizwa n'iyo mvura. Ibikoresho byo mu biro nabyo nuko. Mu Ijwi rya Bwana Nkurunziza Augustin uyobora uruganda ni igihombo kitoroshye amaso bayahanze ibigo by'ubwishingizi, ariko imirimo y'uruganda yabaye ihagaze hagati aho
kivamo ntibyoroshye ariko turacyane gose yango turebe byasiranze uko bizabimeze kuko twari dufite ubwishingizi tubaye duhagaritse by'agateganyo tugenda duturokora n'izangiritse turi akwari icyo twatunganyaho ariko mu bintu byo guhita dukora direct turacyategereje iminsi mikeya
kwisaho ku ruganda kandi inyubako z'abaturage hagikunda mvura na gitambi zasenyutse inzego z'ubutegetsi muri iyo mirenge yombi zatubwiye ko imiryango 62 bidafite aho gukinga umusaya mu gihe izindi nzu hafi ijana ibisenge byazo byagiye bitwarwa igice kimwe
nta muntu wari uri hano nanjye nyine mbibwirwa n'abaturanyi ntashye bambwira ko igiti cyansenyeye none twari twaraye hanze ubu nyine turirukanka mu baturanyi turebe ko tubona umuntu uducumbikira
nayo nicaye ndandi gutitira nari kurara he ubona n'umuhungu wanjye nawe aracumbitse
si amazu yasenyutse gusa kuko imyaka yari ihinze ku buso bw'ubutaka bungana na hegitari zirenga 600 nayo yangiritse abaturage bakavuga ko bafite impungenge y'inzara izakurikira ibyo biza
ari imyumbati ari ibishyimbo ari insina ari ikawa byose ibiza byarabijyanye twari dufite n'imyenda y'amabanke twiteze ko dushobora kuzishyura kuri iyo misa uretse niyo myenda ya banke n'inzara muri rusange situzi n'ibizatworohera
uri kubona ko nsinzanagiramo ubwo niriyepfo hose murima y'imirima byose byarakubise amakawa byarakubise ubu nyine nta kintu twiteze muri iyi minsi
benshi mu bagezweho n'ibyo biza bigaragara ko ari abaturage b'amikoro ya ntayo ndetse barasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka Bwana Kayumba Ephrem uyobora akarere ka Rusizi ku murongo wa telefone yabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ko barimo kuvugana na minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ku buryo abo baturage bagobokwa
ubufatanye na minema hari ubufasha bwihutirwa bugenerwa abantu bahuye n'ibiza kuriya ubu turimo turavugana na minisiteri y'ibiza kugira ngo dufatanye turebe icyo twafasha bariya baturage
hari aho bigaragara yuko n'imyaka mu mirima bari barahinze yangiritse ku buryo kwitega umusaruro ari ibintu bigoranye ahangaha harakorwa iki
ubu ngubu bigikorwa kubera ko twari dusigaye tugiye gutangira sezo turajya inama n'abaturage kugira ngo aho bishoboka bashyiremo indi myaka ngo batazahura n'ikibazo cy'inzara
hashize icyumweru imvura nk'iyiteje ibiza mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda aho yakomerekeje abantu bagera kuri 600 amazu y'abaturage arenga 900 arasenyuka cyo kimwe n'ibyumba by'amashuri bigera kuri 15 ndetse imyaka y'abaturage mu mirima nayo yangizwa n'urubura ku buryo nta cyizere ku musaruro bagifite ni mu gihe mu kwezi gushize kwa kabiri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi aha mu Rwanda iheruka gutangaza ko amezi y'itumba azarangwa n'imvura nyinshi ishobora guteza ibiza bikomeye hirya no hino mu gihugu Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mu Burundi abagore b'abayisilamu bemeza ko ubukene no kutiga kuri benshi bituma badatera imbere Suwadu Bugoma umushakashatsi mu bijyanye n'iterambere rirambye avuga ko igice kimwe ku ijana aribo barangije amashuri yisumbuye ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu Burundi rirasaba ko bashyigikirwa kugira ngo nabo bagire umusanzu batanga ku iterambere ry'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana uri Bujumbura mu Burundi
Ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi AFEMUBU yemeza ko naho uyu mukenyezi yitanga kugira aronderera umuryango ahura n'intambamyi zitari nke mu buzima bwa minsi yose Unama y'ukurabira hamwe ibituma umukenyezi w'umuyisilamu mu Burundi adashikira iterambere rirama benshi bemeje kubukene no kubura ubumenyi ari intambamye zikomeye kugira ashikira iterambere Arine dusabe umwe mu bakenyezi b'abayisilamu yavuganye n'Ijwi rya Amerika ashimikira kubukene buri mu gihugu
igihugu cyacu raziko kiri mu bihugu bya mbere bikenye tushatse no kugira ibintu by'urudandaza usanga n'udufaranga baronse ari duke kwanza n'abagabo bashyize kenshi usanga badakura ajya mahera baguhaye nk'ubaguhaye umutayi w'itomati w'ibihumbi ijana ajya nyine n'usanga warishema mahera y'umwana y'ishure muri ayo mahera nyine hakabamo nayo tujya kandi ubibye kujya byaradimbe cyo twe na kera ugacu usanga ajya mahera arahezi n'indi ntambamye duhura nayo n'abakenyezi b'abayisilamu benshi usanga badafite ubumenyi bukwiye kubera benshi batize usanga benshi kujya kwiteza imbere babikora uko nyine ingene babyumva badafite ikintu kibafasha kwiyumvira kure ajya amahera yaronse ati nobeka ngahe nkajya ngahe ugasanga araheze yose
kubwo watanze ikigwa ku bihanze abakenyezi b'abayisilamu mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko impingi ikiri ndende kuko ibiharuro byerekana ko abakenyezi b'abayisilamu biga bakiri bake Suwatu Buguma umushakashatsi mu bijanye n'iterambere rirama avuga ko amatohoza yerekana ko igice kimwe ku ijana cy'abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi ari bo barangiza amashuri yisumbuye
basanze abakenyezi b'abayisilamu kazi bagifite igikorwa kininiya cyane kugira ngo bashobore gukomeza ubumenyi biharuro byerekana yuko ibice 39 nibo bashoboye kujya mu ishuri hanyuma muri ibyo bice 39 hariho ibice 36 bonye nibo bashoboye kugira amashuri y'intango bya bice 39 twahera ku bwa mbere igice kimwe gusa cyashobye amashuri yisumbuye donko za kaminuza no kubandanya numva yuko impingi irashari ndende ibikenewe gukorwa n'ivyinshi kugira ngo nshobore gushikira iterambere rirama twicije mu bumenyi bukwiye
kiretse ibyo kwiga n'ubukene mu ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi bavuga ibijyanye no kwikumira Hajat Shamim Muhiteka icegera cy'urongoye afemubu asaba abo bakenyezi gukorera hamwe ikindi nuko umukenyezi w'umuyisilamu atokwibagirwa agashigikirwa kugira nawe agire icyo aterera mu iterambere y'igihugu
nuko umukenyezi w'umuyisilamu kazi yosohoka agakorana n'abandi kuko ubugirigiri bugira ababiri yagiye hamwe n'abandi baramwungura ibyiyumviro yagiye hamwe n'abandi aramenya icyo atarazi ku kibanza yarafise ni cyiza cyane ariko arakenewe yuko ashigikiwe kukugira ngo ashobore kwiteza imbere cyane gusumba ashigwe mu migambi yose y'iterambere ntiyibagigwe kukugira ngo ashobore kwiteza imbere cyane gusumba uyu mukenyezi jewe nomegereranya nk'ukwezi iyo ukwezi kwatse kwakira bose n'umukenyezi iyo yiteje imbere ateza imbere umuryango wiwe agateza imbere n'igihugu
Zuena Irakize umwe mu batanze inyigisho ku bakenyezi b'abayisilamu we asanga umukenyezi w'umuyisilamu yari yibagiwe mu nzego zifata ingingo uyu mukenyezi w'umuyisilamu asaba ko umukenyezi muri rusange atokumigwa ahubwo yohagwa ikibanza kibereye kandi gikwiye nawe akabona gufasha kubwira abandi bakenyezi batera imbere
cy'amashyirangange cy'amashinga amateka ukenguza amateka ukuri hamwe woronkayo numwe n'ukuri byo dutangaza umukenyezi w'umurundi kazi ntafatiye wanagomba no kudini ryanje baduhe ikibanza kibereye nk'uko babyiyemeje ibi bice 30% baduhaye wanagomba turaze aho tugeze haba mu giharuro haba mu bwenge n'ubushobozi dufise turaye turakirengera biyumvire yuko haba mu bafata ingingo muri kino gihugu haba abashobora gukora ikindi kindi kibereye mu gihugu turiho kandi turabishoboye
abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi bemeza ko batagira ubumenyi bukwiye basaba inyigisho ku bijyanye no gutunganya imigambi mito mito kugira bibesheho bagire n'icyo baterera mu iterambere ry'igihugu benshi batunzwe n'urudandazwa n'imyuga mito mito ishyirahamwe ryirukiyemo abakenyezi b'abayisilamu mu Burundi risaba leta gufata mu mugongo umwigeme w'umuyisilamu kugira yijukire amashure cyane cyane ntayarangirize mu mashure y'intango Ibujumbura Remunzimana ijwi rya Amerika
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya sport n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Here mu Rwanda umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Munyandinda niwe yaduteguriye.
Umupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru hirya no hino muri Afurika hazakinwa imikino y'umunsi wa gatandatu ari nawo wa nyuma mu matsinda uguhatanira amatike yo kuzajya mu Misiri mu cyiciro cya nyuma cy'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu kwezi kwa gatandatu. Ikipe y'u Rwanda Amavubi nayo izaseruka mu mukino wo kurangiza umuhango uzayihuza na Cote d'Ivoire mu itsinda rya munani kuri wa gatandatu. Umutoza w'ikipe y'igihugu Mashami Vincent yahamagaye abakinnyi azatoranyamo abazifashisha muri uyu mukino. Abakinnyi basanzwe bakina mu Rwanda batangiye imyitozo bakaba bategereje bagenzi babo bakina mu makipe yo hanze barimo Salomon Bisarike ubarizwa mu ikipe ya Tubize yo mu Bubiligi, Medi Kagere ukinira Simba Sports Club yo muri Tanzania, tutibagiwe Jacques Tuyisenge wo muri Gor Mahia yo muri Kenya. Intego y'ikipe Amavubi muri uyu mukino uzayihuza n'inzovu za Cote d'Ivoire mu mujyi wa Abidjan ni ukwirinda guseba kurushaho, cyane cyane ko icyizere cyo kwerekeza muri Kani cyayoyotse kera. Mu itsinda rya munani u Rwanda ruherereyemo, Guinea Conakry niyo ya mbere ifite amanota 11 mu mikino itanu. Ya kabiri ni Cote d'Ivoire n'amanota 8, Repubulika ya Centrafrika ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 5. Ikipe y'u Rwanda iri ku mwanya wa kane ano wa nyuma ikagira amanota 2 mu mikino itanu. Undi mukino wo muri iri tsinda uzahuza Repubulika ya Centrafrika na Guinea Conakry kuri iki cyumweru. Mu gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda irimo kwitegura umukino idafite ikintu kinini iharanira, andi makipe yo muri kano karere afite amahirwe ahagije yo kwerekeza mu Misiri muri kane y'uyu mwaka. Usibye Uganda na Kenya zamaze kubona tike, ikipe y'u Burundi intamba mu rugamba nayo irasabwa gusa kunganya n'ikipe y'igihugu ya Gabon mu mukino uzabera kuri stade yitiriwe igikomangoma Ludovico Rwagasore i Bujumbura kuri wa gatandatu. Tanzania na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zirasabwa gutsinda imikino yazo iteganyijwe kuri iki cyumweru kugira ngo zibone uburenganzira bwo kuzajya mu Misiri. Tanzania izakira Uganda i Dar es Salaam, Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ikazahura na Liberia i Kinshasa. Tunyarukiye mu mikino ifasha abaturage kugorora ingingo. Gahunda isanzwe imenyerewe mu mujyi wa Kigali igiye gutangizwa no ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Iyo mikino ngo izaba ifite indi sura nk'uko tubitangarizwa n'umwe mu bahagarariye iki gikorwa.
Nk'uko musanzwe muzi nitwa Mukasa Nelson, nkaba narize ibijyanye na siporo muri fitness na mass sports mu rwego rwo gukomeza gufasha abantu kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo. Usanzwe mutumenyereye dukorera mu mujyi wa Kigali na n'ubu turacyakorera n'ubwo tugiye kujya hanze y'umujyi. Ari siporo yindi turimo gutegura izajya ibera ku Kivu. Abantu bakunda kujya ku Kivu bajyaga bagenda bakoga bagakinayo volley, ariko noneho burya ari byiza ko habaho n'izindi siporo abantu bakinira bakina ku mazi. Hari siporo bita aqua gym, hari kickbox, hari aerobics, hari taibo. Zose tuzikorera ku mucanga hariya ku mazi.
Iyi gahunda ya siporo rusange ku musenyi ku nkombe y'ikiyaga cya Kivu i Rubavu izatangizwa ku mugaragaro ku wa gatandatu tariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatatu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho mu Burundi amakuru ya siporo n'imikino twayateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evarist Nzikobanyanka.
Abakinnyi b'umugwi intamba mu rugamba w'abatarenza imyaka 23 mu mupira w'amaguru bariko bitegurira urukino ruzobahuza n'umugwi inserukira gihugu wa Congo Brazzaville. Ugo rukino ruzoba ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 kuno kwezi kwa gatatu i Bujumbura ku kibuga citiriwe umugabo wa Ludovico Rwagasore n'umwe muzo gukura namwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe cy'uno mwaka 2019 mu gihugu cya Misiri. Mu gihe intamba mu rugamba z'abatarenze imyaka 23 ziza zaratanguye imyimenyerezo kandi ziba hamwe mu kigo cy'igihugu kijejwe inyigisho z'umupira w'amaguru Centre Technique Nationale, ingorane zo ntizibuze amakuru dukura mu begereye abamenyereza ni uko umurwi ufise ingorane z'abasatirizi. Umwe mu bagize umwuga umupira w'amaguru umusatirizi Shaka Bienvenu akina mu gihugu cya Tunisia akaba atitabye ubutumire kubera imvune afise itarakira. ijwi rya Amerika cyashatse kumenya imikenyuro y'umumenyereza Omar Ntakagero mu rukino rwo ku munsi wa gatatuza ariko ntiyashimye kugira icyo shikirije icyo twabwiwe na bamwe mu bakora mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi nuko tegekanijwe ikiganiro kubamenyesha makuru ku munsi wa kabiri buca urukino ruba urukino rwo gusubiza hagati y'Uburundi na Congo Brazzaville ni ku igenekerezo rya 26 kuno kwezi nyene kwa gatatu mu gisagara cha Brazzaville mu mupira w'amaguru kandi ku munsi wa gatandatu w'inondwi twatanguye hategekanijwe iBujumbura mu Burundi urundi rukino mpuzamakungu ni rumwe muzo kurondera uburenganzira bwo kuzoja mu nkino za nyuma z'imigwi inserukira bihugu y'abakuze senior nazo nyene zizobera mu gihugu cha Misiri uruzohuza intamba mu rugamba no mu guserukira gihugu wa Gabon mu murwi Uburundi burimwo burusha Gabon inota rimwe bisigura ko kugira intamba mu rugamba zizoje mu Misiri uno mwaka wa 2019 zitegerezwa gutsinda Gabon mu murwi ce Uburundi burimwo umugwiserukira igihugu wa Mali ni wo umaze kuronka uburenganzira bwo kuzuja mu nkino za nyuma mu Misiri kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru w'intara Gitega hasozerewe ihiganwa rihuza amashuri yisumbuye ari ku butaka bw'u Burundi mu mupira w'amaboko basketball ku ruhande rw'abigeme Lycée Saint-Thérèse y'i Gitega niyo yatakwanye igikombe nyuma yo gutsinda Don Bosco y'Ingozi amanota 33-29 ku ruhande rw'abasore naho Lycée du Lac Tanganyika y'i Bujumbura yatakwanye igikombe mu gutsinda Internationale y'i Gitega 38-30 muri volleyball naho ku ruhande rw'abigeme ni Lycée de l'Annonciation y'i Bukeye mu ntara Murambya yatakwanye igikombe nyuma yo gutsinda Christ Roi y'i Gitega 7-3 ku ruhande rw'abasore ni Saint-Luc yatsinze Lycée du Lac Tanganyika 7-3 amashuri yose yo mu gisagara cha Bujumbura umupira w'amaguru naho ku ruhande rw'abigeme Christ Roi y'i Gitega niyo yatakwanye igikombe yatsinze Lycée Communale y'i Muyinga 8-1 ku ruhande rw'abasore naho ni New Life y'Ingozi yatsinze Lycée Urbain y'i Gitega 1-1 mwamenya ko imigwi yatabukanye ibikombe izoserukira Uburundi mu ihiganwa rihuza amashuri yisumbuye yo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko iryo higanwa rikazobera mu gihugu cya Tanzania mu kwezi k'umunani uno mwaka wa 2019 naryo mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'u Burundi n'Ubushinwa ku muhinga mu wuyu w'Imana habaye urukino rw'umupira w'amaguru wahuje abashinwa baba mu Burundi na bamwe mu bawigeze bakora mu nzego za leta ubwo rukino rwarangiye ku nsinzi y'abarundi yakimwe ku busa bw'abashinwa bakora mu buserukizi bw'Ubushinwa n'abakora ubundi buzi butandukanye ku butaka bw'u Burundi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Uti mwese mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye abadufashije gutegura aya makuru washyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana na kuri mikuru mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Love is a feeling, it's a feeling, a very deep. Oh, yeah. Every day. What you say?
bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba koko nkunda I love you.